unanitse na rete wifashe neza cyane kukuru abandanya ihangiro gwihaye kugwanya ubutegetsi bw'Ibujumbura kandi no kugwanira amasezerano y'Arusha kuzana amahoro n'umutekano ku Barundi nako n'igihugu cirangwamo n'amategeko ibyo ni urero birabandanya ushima ko bibandanya reruka kugira inama y'urwego rukuru rwa SNLD ariyo directoire turashobora uhindukiza bimwe bimwe byatubuza ko dukora neza turacyohora amategeko yacu ubu runani rwacu ruruguruye ku muntu wese cyangwa umugwi cyangwa umugambwe uharanira ko amasezerano y'Arusha yoshuba mu ngiro nk'uko twari twabisezeranye y'Arusha nyene
muratubwiye ko urunani senare de Rwanda yanya umugambi gushinze kugwanya leta y'Burundi ariko hari amakuru yatangajwe iminsi ishize avuga ko mwaba mwaragize ibiganiro na leta y'Burundi ikamukaba mwaranemeye no kuja matora yo mu 2020 mukaba kandi mwarasavye ko boba kingira bakaba kurako n'imitahe babashyiriye ko ayo makuru siyo
makurusiyo na gatoyi nta mishikirano n'imwe yigeze iba hagati ya leta y'Ubujumbura nako y'Igitega n'ubunani SNLD cyangwa n'intumwa iyo ari yo yose ya SNLD kuva aho banyongereje ikindi kiringo cyo gutwara SNLD iyo mibonano ntigeze iba na gatoyi
nta mibonano yabereye muri Helsinki ikoreshejwe n'ishyirahamwe ryo muri Finland
nta mibonano yabereye Helsinki nta n'umunywanyi n'umwe wa SNLD yigeze akunyuza ikirenge Helsinki ibyo byose ni ibinyoma n'abashaka nabo nyine wumva barimo barapfamo byananiye gusambura SNLD kuko n'uyu mugambi bari bafise turavuyemo dusige tuyisambuye birabananira ubu rero babandanye bakwiragiza hirya no hino ibihuha nako baranavuga ko dushaka gutaha nk'uko umenya gutaha ko bari icaha aha nako nashaka nsise nshimange ndababwiza ukuri twebwe turashaka gutaha muri SNLD nta mpunzi nimwe idashaka gutaha ariko ntidushaka gutaha duca dufatwa duca twicwa duca tuja mu minyororo duca dupfunwa busuni na buhoro ibyo byose udashaka kuko nibyo twahunze nibyo twaza ahabaye ibyo biganiro muri ibyo biganiro ntabiriho ntabyo tubona n'ubu twandika icyete perezida Museveni atubwire neza ko babihebye n'uko batabihebye niyo batabihebye bibandanya mbere y'ubutumwa tubandanya
amashyirahamwe asigaye mu runani SNLD n'imigambo isigaye muri SNLD ingana iki mu ntango mu 2015 imigambo yari 26 iri muri urwo runani eka n'amashyirahamwe ya societe civile arenga 500 harimo abategetsi bakomeye cyane rwose indwi barimo babiri babaye abakuru b'ihugu hasigaye bangahe ko benshi muri abo bose n'ayo mashyirahamwe iyo migambwe bisa n'ibyiyonjoye
twashaka kubabwira ndamubura ubwinshi sibyo bikora kuba bwinshi hariho igihagararo cy'umwumwe n'ijambo ry'umwumwe bafise mubagiye benshi n'abo twakuyemo sabagiye n'abo twakuyemo abo barijanye baragiye umugambwe Frodebu nayo kaba bise ntumbere yawo kuzishaka gukora abakabiri ni MSD nayo abasigaye bose bagiye twari twabakuye n'ibinyoma
ariko iyo niyo migambwe ikomeye
numviriza oya siyo migambwe gusa ikomeye nibo abasigaye ntibaje PPD iracarimo abafrondere baracarimo iprone iracarimo sawanya frode bunya kwira carimo n'iyindi migambo yose iracarimo ubu muri directoire hari abantu directoire yarigizwe n'abantu 29 ubu directoire igizwe n'abantu 23 none wumva hagiye bangahe hasigaye bangahe
mu majambo bake mu nama mwagize n'intumbero shasha mwahaye urunani SNLD mutubwire ibintu bikurukuru biri muri iyo ntumbero muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi muzoja matora mu 2020 mu runani SNLD
amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamo mu runani SNLD giriteka mugo icyo twamba tuvuga n'ubu tukiriko ntidushobora kuja mu matora adateguwe neza ameze nk'irya referendum yagizwe dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona uko ujya azogenda atari amatora y'inkinamico
mwihweje imigambi mwari mufise mu gitangura mu 2025 gushika muri iki gihe ibintu mbona uko mwaranguye n'ibi
SNLD yaranguye ibintu byinshi cyane nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze raba ukujyo ijya ntwaro y'Ubujumbura imere ubu n'umunsi ubona koko ari intwaro aho umuperezida amara imyaka 4 adasohotse mu gihugu atahagiye uraba ubutunzi bw'igihugu cyo aho bugeze mu bintu bita nk'ibya demokrasi bya diplomasi twaratsinze urugamba
ariko imigambi yanyu ni kwari kubuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu cyanke gukenesha Burundi
oya twebwe twari kugira twereke ubya ubutegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama Ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi cyonyene ntabwo twifuza gukenesha Burundi turashaka Burundi butera imbere aho abakenesheje Burundi n'abari mu bavuga ngo babutwara nk'ibisuma babutwara nk'abakinye nk'abacangero ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi laba amatagisi barimo baca abanyagihugu laba amakori birwa barasaba abanyagihugu babajuragira laba abantu bahunga kujyo bangana twebwe icyo dushaka ni uko tuganira kandi imbera n'imberuka tuzoganira nta yindi nzira.
Dr Jean Minani umukuru urunani senarede murakoze cyane gose ku kanya mwahaye Radio Ijwi ya Amerika
namwe murakoze.